Britney Radio, here's We Eat the America. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda butwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru wezitatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Muri neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Onikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukiganiro muri sanacu y'umunsi tugiye kuvuga hanini ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku munsi wa kabiri itariki 3 y'ukwezi kw'11. Aya matora nk'uko mubizi yabaye mu gihe isi hose isindikajwe n'ikiza cya COVID, ari nacyo gituma igikorwa cyo gutora cyatanguye kare hakoreshejwe uburyo bwa posta hamwe n'ibibanza bitandukanye abantu bashobora kujyamo gutora mu ntumbero yo kwirinda icyo kiza. Ingaruka zivyo rero zaribonekeje ku munsi wa kabiri aho ijoro ryarangiye uwatsinze ayo matora atamenyekanye, kandi no gushika ubu akaba ataramenyekana kubera igikorwa cyo guharura ayo majwi kibandanya. Uyu munsi rero twatumiye bamwe mu Barundi bagize uruhara muri ayo matora hamwe n'abayakurikiranye hafi batari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Professeur Deogratias Nkinamira nari i Bujumbura mu Burundi. Muri aho Nkinamira?
Namahoro Karisa, sije neza cyane, namwe muraho?
Turaho turakomeye, aho vyifashe neza?
Yego, hano nzima, ameze neza. N'abakuru atari ho bari, amahoro arahari, arahasi, arasigaye turahafashe.
Ni vyiza cyane rwose, ni vyiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Leonce Hakizimana ari mu gisagara cya Chicago, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muraho namwe Hakizimana?
Asha turi ngaha, turakomeye.
Ni byiza cyane rwose, aho byifashe gute?
Basha, aho byifashe neza rwose. Turiko turakurikirana amatora ingene uko aragenda, turindiye nyine ko turaba uwatsinze.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na John Daisy, wewe akaba ari Iowa. Muraho neza John Daisy?
Ego, turakomeye cyane rwose, kandi nta ngorane dufise aho ngeze amaso. N'abariko baratora ndabona yuko barindiranye igishika cyo kuronka ibivuye mu matora kugira tumenye ugiye kuturongora. Hanyuma ndaramukije n'umuvandimwe duhana urubibe aho muri Chicago ndi Iowa, nawe n'ahantu ushobora gutemberera karara ntashe ni hagufi. Ndamuramukije cyane.
Reka mukiye tugiye gukora ikiganiro, hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko abajejwe ibikorwa vyo kwiyamamaza bashinze urubanza rwo kwitwara basaba ko igikorwa cyo guharura amatora na muri Leta ya Michigan cyo hagarikwa. Imbere yaho akaba yari yasabye nuko Wisconsin ibiharuro vyosubirwamo bagasubira guharura amajwi. Ariko ivyo nivyo tugaruka ko imbere yaho nashaka dutangurire kumushingantahe Nkinahamira Deogratias ari mu Bujumbura mu Burundi. Aya matora n'amatora abantu bose ku isi bariko barakurikirana, namwe ndazi ko mu Burundi muriko murayakurikirana cyane rwose. Ayo matora muyabona gute mwebwe aho muri mu Burundi?
Ikintu cya mbere ni ukuri nakubwira ni uko aya matora aratangaje cyane. Ibintu byo muri Amerika genda bikunda kubikurikirana muri aho mperuka yo kera naramaze imyaka itari mike 1992 nkabona ari David muri California. Nicyo gituma namanjiko ndakurikiye nuko nari nagerageje kumenya ibyo ari byo. Halo, ikintu cya mbere rero kubwira ni kuri aya matora ndasanzwe kandi ndahuriye n'ayandi yose yabaye kuva imyaka hasi ndabona. Urabona nk'ubu baravuga neza yuko hifashe abantu benshi cyane kubera habaye imigrande mobilizasiyo icyo zose tuba dufatanye. La fin de la République et des démocrates. Alors, toi, par dernier, en 2016, par 137 millions d'Américains. Et nous, en 2020, toi, avec 258 millions. C'est presque le double.
Nukuvuga ko ariho batari bashaka imyaka gutora bashobora gutora reka n'abantu amatora atacu yarabwiye ariko babonye ko bubikenewe
yego babonye ko bikenewe bara nuko nyine hari babonye ko bubikenewe kugira ngo barabikunde ba departage kugira ngo batandukanye kuko iyi kampanye ni yagenze barashimye ibintu byo kuregana ibintu byinshi cyane kuko ntibabonana barangana ibidasanzwe kandi baragirizanye ibintu byinshi harimo rero umwe wese utegereza kumira abantu kugira ngo barahe ku ndobo ujya gutora harimo rero muri aya matora mugabo hari ikintu kanini gitangaje igihe kintangaje gusumba ni uko n'abatoye batoye kare bari benshi cyane ariko abahora batora barira make yose ko numva n'abava hanze barabaye benshi ni ukuvuga ko bose babaye interese urabona perezida amerika ubuya barabaye interese ubwo ni uko batangiye kuvuga ngo harimo abo bavuze ariko ikintu rero nukubwira biriko biratanga n'ikintu kiriko kirasokoroka mbona cyo ni cyabyononye ni uko banki z'eta babaye ubije iguhagarika guharura amatora y'ijoro
icyo kibazo cy'amatora kaciharurwa ry'amatora ryabaye rihagarikwa reka tukigaruka ku kanya ariko tubanze tubaze n'umushinganahe John Ndayizeye nawe nyine atubwire ukuntu abona ayo matora eka n'igikorwa cyo guharura nk'uko mubizi mu bisanzwe umunsi wa mbere w'amatora dorite kure uwatsinze amatora yahora amenyekana John ibintu bisa n'ibyabatangaje muri aya matora muri iki gihe n'ibi
ekome mu bisanzwe ibintu bisa n'ibyadutangaje ejo niho twari twiteze yuko turara tumenye uwatsinze amatora ariko ntibyabaye ntibanabitangaje ariko kugeza kuri uno mwanya nk'abantu dutera duhanahana inkuru baravuga ati ni kubera iki kita cya korona cyatumye abantu benshi batora hakiri kare bakoresheje impapuro urabona ko twari dusanzwe tumenyereye dutora bigenda elegitoronike bikagendaho naho amajwi akaca harugwa otomatike ariko ubu siko bimeze ni ukuvuga benshi n'ubu baravuga ati yuko amajwi akirindiriwe kugira ashike aho bajetwe kuyaharurira rero urabona yuko ubu hariho ibintu bitangaje cyane rwose ikindi nacyo kandi urabona yuko nk'uno munsi turiko turabazanya twege nk'abafurika cyangwa abenegihugu ati bimeze gute baravuga ati kwege kweri turarindiriye nk'uko namwe murindiriye urumva twese turabazanya nta wuzi icabifatiriye nta wuzi biriko birabandanya hanyuma rero ibiriko biracanacana kubu undiko ndabona nuko Trump aravuga yuko natatsinda aca yitwarira demokrati yuko yibwe amajwi natwe tugaca twibaza ati none ko twege dusanzwe tumenyereye Afurika ariho honyine umuntu yitwara yibwa amajwi hano hoho aharugwa kicyambere
none ga John Ndayizeye mwebwe mwatoye ryari mu twibutse bwa mbere rambe
jewe natoye mu ntango y'indwi ihetse hari ku wa mbere iyi ndwi ihetse
ibintu birikoresha ku mwari mwibaje ko byoshobora gushika
twege twari tuzi yuko ari ibintu nyene bya kicyambere nk'uko tumenyereye turi mu gihugu giteye imbere yuko ibintu bizoca biharugwa automatique nkuko nyene twari tubyiteza ariko siko turiko turabibona uko turiko turabibona harimo ibintu biriko biratera makenga kandi n'abanyagihugu benshi ubu no kubwira yuko ibyo bari biteze batakibyiteze kuko nihagira ubutsindwa hazobonekamo ibintu byivange ibya by'ibintu biza bicokoza umugambo nuriya urumva rero birimo amahinyu
yego namwe rero wose hakizimana namwe mwaratoye ubwa mbere na mbere mutubwire mwatoye ryari
aya prekwase to imbere areze mushatwara toye twe twarungitse mu mwakari ni cyakiri kare twarona yuko tutoja ku murongo n'iki cyiza cyateye
none umwebwe ayo matora muri abona gute nkuko twabivuze mu ntango ibitigiri eka hari ibitigiri bikorashikizwa uyu mugabo hariho n'intara zitarashikiza ibyo bitigiri bikaba biva kumvo twavuze abantu batoye bakoresheje poste eka abantu batoye imbere ayo majwi yose akaba akiriko araharugwa uye mu watsinda batatarambe uboneka ku munsi ugira kabiri kandi gushika ubu n'ubu bitaramenyekana uzotsinda mwavyakiriye gute aho muri Chicago
njeni mazako byose ari ibintu bisanzwe urandiko bishoboragenda ingorane yabaye mu ntango no kubera ko kubera iki kiza hari abantu benshi baronse amatoro hakiri kare ayo matora rero n'ubu ntaregerana yose ngo bayaharure hanyegira kabiri no kubera n'abantu ibimenyeshamakuru byinshi byari bizi yuko abademokrati bazotora nibyo bari bategekanije amapfuru yose baho ku buryo abantu rero mu mutwe wabo bari bazi yuko abademokrati batsinda tangora ubu barabonye ko bitariko bigenda uko bigasha bituma abantu bagira ubwoba mugabo nibaza yuko auravya maeta asigaye kwa matora ariko barahiganwa ibiharo birengeranye rwose ku buryo abantu barasha bagira ubwoba bavuga ati none ga Trump agira asubirasore ubwo turabyo bariko biraja n'ukuri nibaza ko ari ibintu bisanzwe niyo Trump yavuga ko basubiramo kwaburana nta kibazo azobazasubiramo batore hama uwotsindatsinde nibaza ko atangora nizoba
Professor de Garcia Sinkinhamira ku bwanyu mubirabira kure ikintu cyo bagiteye amakinga n'ikiki
Jeza zituma nibaza ko haba amakenga nuko bose barikekanye yuko bashobora kwibwa abademokrati b'abarepubulikani barabyiketse kandi hari ikintu kimwe kituma umuntu agira n'amakenga nuko amahitamo amwe yatanguye guharura amavota korespondanse bo muri Florida niyo bahereye ko hanyuma asubira guhanura ayandi hakaba n'ahandi barindiriye kugezaho bavuye bavuga bati ahubwo turindire n'izindi zitaraza urumva ibidufata amategeko ariyo muri Amerika kugira ngo bavuge aho amabiletan biza gushikira kuko zashyitse zarasize ntawe ziza zose zishobora kutaza zose so defide ndakamenya itari kigali
ariho
bituma mvuga ndi ntakamaro
mu mareta atandukanye yarashyizeho eka yarahabishyize ahabona yaratanze amakuru yerekeye ukuntu amabiruta yo gutora azoshikira n'igihe azokwemerwa n'igihe atazokwemerwa
yose cyangwa ikintu kigoye ngaho muri Amerika ni uko leta yose ifite amategeko yayo itarategeka ibari gifera kandi bashobora fata ingingo zitandukanye aho rero n'ubusanga hariho akantu gahaze batoye kuko nta kintu rinike peutetre bikaba bimaze kubaho n'urwa federal ibibobwira babwira basigira ibyo ari byo byose akasura notiyene kuko kiriyembota n'uko hafite amatora haba kandi abantu bagaheza bakizigira inzego ziza kuyakurikirana
yego
ingorane rero ihari urabona ngubu ahandi hose hariho baramaze gutora ariko hariho ama cy'umutare cy'umutare kuri indwi zisigaye baravuga ko Trump ari imbere muri zitanu zazo donda yari rero imisiga ikihagarika ngo yitware akaba na rero na Pennsylvania yari ihabonye yari antete mugabo baragihagaze barahagaze guharura nijoro naho nyine muri imisiganga hanyuma aravuga no muri Wisconsin kw'inahandi tuzuye sibyo ikintu kibaza kiri emborgaulo ni uko akora kugira ngo abasitwaye amerika bagire confiance dans le vote bizarikanwe no kwandika ko hariho ikindi kintu bita ngo score card gira gihindura redone ziri mu magizero algoritme guhindura redone ziri mu makompyuta ibyo byose urabona ko bitwaye bakwita gusubira kubikinira mugira barabe ukuntu bimeze no gusubiramo gutora barabikuriramo ndaguhereze rero akantu gatoyi urabona baravuga neza ko Trump yamaze kuganya na Texas na Florida na Ohio ari donc aho hariho deja victoire zine mugabo evidemment nanze ngo afite Arizona gusa yamaze kumenya ko yatsinzwe izo nzizire ntizamenyekana afite Michigan, Pennsylvania, Wisconsin
kibazo cha cinjane za moko eka no ni kibazo nacho nyene tuba tugaruka ko ariko nashaka n'umushya ntare wonse akizimana nawe nyene atubyire niba muri iki gihe mwihweje kuntu bifashe muri amatora niba ho bahari you know amakenga mufisi
oya na makenga na make ya hobo kuko ino muri Amerika ama italiyo atunga matora yo muri yo eta imwe yose amateke ku bafisa atomo yose iyo agize ukize kibazo mu bare ko baritoza araheza akaraba ariho personnage bagira hamwe bakibazura mu gutora ni umwe yobona yuko adashimye baraheza abatunganye bakabatunganeza basura mu bagatora ntangora nimwe bako kenshi bitera ingorane iyo hagiye mu polisi batangwe kubishi umwe katerwa amacane kurusha uyundi mugabo naho nyene igihe arateza agakurikiza amategeko kuko nicyo tumaze gufite amategeko ngaha
muri kumuvuga rero ko kubera leta z'ubumwe z'Amerika zifite amategeko atomoye ibintu abantu bafise ko amakenga bisa n'ibidashobora kubaho ivyo vyo kwiba amajwi n'ibindi
ego cyane rwose ibyo ntibishobora kuba ngaha dusaba amategeko nicyo abantu urambye nk'abantu bari kubarakurikira amategeko imigambwe yose niyo ibihari itandukanye ziri hari ni kubera nko kwa Trump aterwa amacane akabare abanyabanywa rero ngo aterwa mugabo abatekinisi abantu bakora akazi ko guharura amatora abatoye babandanya bakora hageze ingorane bashyize bashyize imbere yiwe yabashinga nawe bakabiraba ko ari uko bimeze hama ubutsinzi agatsinda ni uko bizogenda haba iza Michigan canke Wisconsin n'ahandi hose tuzocinda tubitora hawe birateye ingorane gatoyi kubera uraba amajwi yegeranye cyane kandi nka Trump asanga aterwa amacane rwose mugabo fende se kudusanga ari ibiharuro aribyo bikora bizokora vrema ntangorane ndabibonamwo haba ejo canke hirya ejo tuzomenya uwatsinze nuwoadaoja mumabaheze ayitware hama baharure neza izo ndaa ziko bizogenda neza
John ndayizeye ibiharuro biri gushika ubu vyanyuma bitaratangazwa eka imanza turiko twumva zishobora gushingwa eka impari zo kugira ngo ibiharuro bisubire gusubirwamwo ivyo bintu vyoba gutaye amakenga
ego biranteye amakenga cane gose impamvu bintera amakenga urabona nk'ubu ejo ndaba amakuru kuri televiziyo ya CNN bariko barerekana yuko muri New York, Washington kandi ntara zegeranya aho hantu yuko bariko baratsibira mu maduka rikarashikwa ko nyimbaho n'amabanki amwamwe asa nayugawe ico ni kimenyetso yuko muri aya matora hagati y'izi y'aya mashaka abiri ahanganye yuko uzotsinda canke uzotsindwa hazovamwo imbururu ico ni ikintu ca mbere kintera amakenga ikigira kabiri biriko biragorana yuko tumenya amajwi canke abanyagihugu bamenya amajwi ikindi naco kandi murabona yuko hariho urundi rugero rw'aba African b'abanyagihugu ba kera ryo baje nk'inyagano urabona yuko mwiyo minsi heze hariho imbururu zabo kandi ubu babihanganye igishika kugira ngo bamenye uwuzotsinda ninde uwuzotsindwa ninde kandi aho hariho amakenga akomeye ku buryo impera n'imperuka yabyo hashobora kuvamo ubugwaneza canke hakavamwo ububi. Ni ukuvuga rero kome nk'uko mugenzanje waho muri Chicago yabivuze, amategeko arakora icyo tugishimira Imana ko akora kandi yubahirizwa. Ariko n'ahari uko urabona yuko impande zose uko ari zibiri ubu nka tuvugenda guhakaroreraho mbaye jendeke gutanga akaruhuko k'ahandi. Ejo nashobora kugenda ahantu kuri moro yo muri indi moro hano muri Iowa, amabarabara yari yugaritswe n'abashigikiye Donald Trump. Nta muntu yashobora kurengana ko n'akarorera kantera amakenga
emotion hehe deo gracias na hamira mwavuze ikibazo cha cy'igikorwa cyo guharura amajwi cyahagaritswe na Pennsylvania. Ibyo muha isiguro nk'ikwani
je mu dukuri hayo kundo ibintu bishobora gutuma umunahagarika amatora ubiye ni kubera abantu barushe batashobora kubandanya biye ni kubera ibyo bantu bakoresha mu guharura atabihari bivuze bagira bati hari ikintu kibuze tukirindiye kizozeje kuko amabilete ahari ntacyo bidakuyaharura n'abandi bahora bahorotswa amasaha arenga cyane. Mugabo ikibabaje ni uko bavuga ngo je ngibyo nsomurabona ndino mugabo ndarunzingu nyinshi cyane kandi ziba hiyo ni uko abantu bose bahagaritse ni uko hari umwe yari imbere mugabo akaba hatwarwa n'uwo batasangiye umuganga ugasangiye ukoze politiki kumba sitamba problemu mudar isso a qualidade do sistema de sustentabilidade. Então, por que isso vem de fazer? Amanhã, na cabeça do Harvura, avante a cabeça do Harvura, da Treupanda, e da Mureta, a decida. Ali há matérico. Mudarou a matérico. Todo mundo diz, vamos matérico, e ele tem ruim. Porque vamos ver que o gasto foi fundamental e a tudo que ele vai desenvolver. No coño no grau avane dele, que não assemble a colégio da boca. Não é isso, a gente, na democracia, a gente, a boca foi de 550 boca, mas já não vai vir de vindo, ninguém vai vir dele. Na família, a gente, avane de uma boca com, a boca outra vai se derram. No covarde, a gente vai embora, a gente vai subir a boca. Na Buhari. Donc, il y a des gens qui ont été annoncés bien avant, bien avant. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été annoncés bien avant, simplement de l'étude, sur le Michigan. Il y a des gens qui ont été annoncés, il y a des gens qui ont été annoncés, il y a des gens qui ont Trump azahava yitwara muri constituent icyo yamaze kwitegura ko uruhi. Icyo yamaze kwitegura ko uruhi n'abavuze bati nacyo de tubandanye tubura n'ibyo byose. Alors, nako data bamaze kuvuga ibyo kuburana atambura urugizo n'ubwo zonone bana ngo uyu mwenda baca avuze ati baramaze gushyira simbaho ku madirishya radimwe bahora bagira
haje
nacyavuga ngi urumva benshi bariteguye bari bari kwashobora kuza ingorane
tugaruke kuri mwebwe leonce Hakizimana mushe na deo de gracias nkinamira avuze ikibazo gihambaye cyane gose eka cyigikorwa cyo guharura amatora cyahagaritswe mu mareta amwamwe ku bwanyu umutegetsi twari ntara ari mu gambo tandukanye n'uwo ari mu wundi mugambwe arashaka kuhagarika icyo gikorwa ibyo abire kuri no mateka ko cyangwa ibintu bidashoboka gatoyi cyangwa nka secretary leta muri iyo ntara ari mugambwe arashaka kufata ingingo ngo nuko izo ngingo zoheza umugambwe wiwe.
Oya ibyo ntibikunda na leta nimwe ngaho ishobora kugira ibintu nk'ibyo. Ibyo barigeze guhagarika kubera nyine ibyerekeye abakozi baba bafite uko bangana ngo ni guhagarika gusa nk'uko bahagaritse saa sita y'ijoro hama bagaca ibyo byarabaye kugira abakozi baruhuke badafite abakozi benshi badafite uburyo bwinshi kugira bahagarika gatoyi baragetse muri aho bari kubaratora aho bari kubarateranya amajwi hama uno munsi mu gatondo sizo ry'imate baca turababandanya ibyo ni ibintu bisanzwe mugabo urumva nk'abandi bashaka bitara umengo bahagaritse none basura gucogwa oya umuntu wese yatoye ijwi ryiwe rizoharugwa rizofata igihe mugabo bazukurikiza amategeko ijwi ryose riharugwe nk'uko ryategerezwa ntibahagaritse nibaza ko yabaye konfuzio kubera bumvise umengo ngo sekereteri yamaze kuhagaritse guhagarura amajwi oya bahagaritse kubera abantu baruhuke gatoya ko abantu bari kubarafasha ntibarembwa n'abantu babagira neza batabwira baharuze bafashe guharura amajwi urumva rero ko bafashe akaruhuko saa sita y'ijoro bagaca babandanya mu gatondo sizeri z'imati ntibaza ko ari ibyo bintu bisanzwe n'umunsi we baca bariko baraharura ayo majwi nibaza yuko mu masaha aza kuza cyangwa mu minsi iza bazoheza bagaheza guharura no nico nibaza ko ari icyo nishiye kuri icyo twazivuze niyo byapfuye kandi mashobotabutiriye mwonce meza Trump yarabitumiye nibyo ashaka kugira ngo amajwi y'abademokrata ariko araza ahagarike kuza mugabo mu mategeko ya Amerika cyangwa nta ita n'imwe irekura y'umuntu ahagarika kuharura amajwi ibyo ntibizoba
kandi abategetsi bo mu ntara zitandukanye mu maleta atandukanye bamaze gutangaza ko amajwi yose yarungitswe azoharurwa kiretse aho nka za sentare zatanze amategeko ikiringo cya nyuma kugira ngo ayo majwi yarungitswe mu maposita abe yashyitse tugarutse namwe kuri mwebwe John Ndayizeye hari amakenga mufite ku bintu bishobora kuba byarashyitse hirya n'ino ugasanga igikorwa cyo guharura amatora kirahagaritswe mu kanya gato cyangwa kikazobandanywa buke
hano muri ayo wa uko nkurikirana amakuru umunsi ku munsi ntabyo ndumva nawe ndabibona ntanaho ndabyumva n'umuntu abimbwira ariko nk'uko mugenzanje aho muri Chicago abivuze ndumva yuko iryo tegeko ritariho kandi ritokurikizwa kome ndabyemera yuko intara uko zingana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho intara usanga zifite amategeko atandukanye kandi afata ingingo zitandukanye ariko sinitera yuko ayo mategeko yoba afatikwako kugira ngo habe abakozi baba bashinzwe guharura amajwi ngo bahagarikwe cyangwa ngo bahagarike akazi icyo cyose nobyemera nta n'icyo noba narumvise noba mbeshe
Professor Nkinamira mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abashingwamanza benshi b'umurengera ku mpande zose gishobora no kugira ingaruka ku biharuro bya nyuma by'ayo matora ku bwanyu ibyavuye mu matora bizomenyekana vuba umuntu yihweje izo manza zose ziriko zirashingwa
iyo mu bisanzwe ibyavuye mu matora biba byarabonetse kuva ku munsi mu gitondo cyane kuba cyabonetse yaba bashyira amategeko bakoresha hamwe kandi banaganira amajwi yose yashyize bakayasaza bakayareka kuko umunsi w'itora niyo tubana bantu ibintu bijya pre bikaza muri kati rusange akamara ko kubirindira nuko bashyiraho itegeko bakareka kubirindira kuko abatoye par correspondance baba babirungitse kare kandi sinundahoza ngo indefinimantoza ngo arindire indefinima yombi fometerano nibaza rero yuko nuko Trump yatangiye kwitwara uyu munsi ngo nyine ubwabo bari bavuze yuko azoburanya la Cour Supreme yaja kuvuga yuko azoha azoza kwitwara akabijyana muri Cour Supreme aca avuga yuko rizavuka abandi bazoi icyo nibaza rero hagiye n'iby'abavoka ugazi ingene ibintu bimeze urubanza rushinzwe rumvirizwa hanyuma rugacibwa urabona hariho imanza zishobora kubanza on vo de deta kandi akazoza urubanza rwa nyuma rushika on vo de la Cour Supreme urabyumva bose n'abavoka baza kumviriza hanyuma bagatanga ibyingiro byabo bagatanga ibirego kandi bagatanga ibireguro urumva n'ibintu bishobora gufata umwanya nibaza ko ayo matora agiyemo abavoka birashobora ntabwo kuvuga ngo zohera muri ibintu bitandi mu nziza birashobora gutera kubera ibyo bintu byose bidakwiye kubwirwa kuba ndetse nibaza rero mugabo yuko gasanzwe se konseye rebyo n'aho bangana barakwiye kuza hamwe kugira ngo ndapfa kuza hamwe umuntu wese arakwiye kuba ndakorera intere z'oranyeri intere zitazi ariyo ya mbere hanyuma umwe wese akarara iby'ukuri kuko muri leta zose umwe wese arazi kurangwa ahagaze arabona abanyegende batoye nsoretse ko bavuga ko bashyira muri ubu masinama yaperisi y'ubuhindura ibindi mugabo nta muntu n'umwe atazi ko ahantu yasibye atabwiza kwasibye noneho la grande vérité nuko la grande première nuvuga ko akwiye gushimira nuko abanyamerika bagiye gusohora ku bwinshi ku buryo ari bwatumaruduru y'abahora bagenda sase vye makesesho detaldimeke kandi rero le resulta izoba ari zoherekana
mushya ntayerewonsa hakizimana ku bwanyu izavuye matora zomenyekana vuba umuntu yihweje izo manza zose eka n'amakuru ariko yatangazwa eka n'ibiharuro bitarashikirizwa gushikaubu
urabye ibiharuro biriko biraza ari byinshi cyane urabye hariho
ibisigaye bikuru Wisconsin na Michigan zizomenyekana kuba cyane izo zimaze kumenyekana hama Nevada nyine kajamo izo zitatu zirashobora gusha zituma niba aza nko kuri Biden wa automatically mazoca longa desa amajana bena mirongo irindwi azobakwiye guhirasinde hama iyindi sigaye nawe yofata igihe kirekire hamwe izo zitatu zoja kwa Biden nibaza ko Trump amaze kubona aho ayoburana azoburana mugabo heza bikamugora yuko abandanya adakaza hama mugabo ibyo byose nabyo kandi icyo gihe ni uko abanyagazo bakwiye kumva yuko hari amategeko kandi azokurikizwa kandi amajwi yose bazoyaharura hama utsindatsinde naho bizomenekana hejuru ushaka ntacu nibaza yuko Amerika igumeza ikora inzego zigumba zikora tuzobimenyaho tubimenyeho mugabo ndazi ko abantu bashaka kubabimenya uno munsi cyangwa ejo hahise ariko nibaza ikuru nuko abantu bitonda kumenya yuko abariko barakora amategeko ariko arakurikiza hanyuma tuzaza tumenya uwatsinze ukuru nuko berekana ko yatsinze biciye mu mategeko atakuba ku DM
John Ndayizeye ku bwanyu bizova muri ayo matora bishobora kumenyekana mu minsi ya vuba uyu munsi ku mugoroba ejo hirya y'ejo muri iyi minsi ya vuba
jewe ku bwanje uko ndabibona novuga ngo nuno munsi cyangwa ngo n'ejo kuko nibanze ry'amakuru baravuze yuko bishobora gufata indwi imwe indwi zibiri iminsi itandukanye nk'uko babivuga urumva sinobyemeza yuko bishobora kuboneka uno munsi gusa jewe nizera yuko abanyagihugu nk'aba twege turindiranye igishika utsinda ko ariho kuko urazi utsinze niwe dukurikira niwe dutwara nitwomuhakana ariko umwanya turiko turabona biriko biratwara ni rya mbere mu mateka yanje kuva ninje muri iki gihugu ndamaze imyaka myinshi irenga 25 ni rya mbere mbonye nkurikirana amateka y'amatora bibaye nk'uku ni ibintu biriko bikurikiranwa n'abantu benshi nabo nyene bariko bariyumvira ikibazo boronkera inyishu nk'uko natwe turiko turabatswa na wewe umumenyeshamakuru
Professor Deogracias inkinamira hari ijambo mwashikirije rikomeye cyane rwose rivuga ko guhakana amatora atari canke impari ziza canke abategetsi bagiranya ibintu byinshi mu gihe cyo kwiyamamaza ari ibintu bitari bisanzwe muri politiki yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwanyu ibyo bifite izihe ngaruka
ingaruka cyane kuko urazi ibyo bagiritanya n'ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye cyane rwose zimwe ibyo biramaze kubona mu majoro n'abajonalisti bandika bavuga urabona nka Trump mwagize ko ngo atatanze amakuru yuko ngo uba yaragize bijya bindi by'ibisanzwe asimatisiyene hanyuma bakavuga n'ibindi bamenye umutsinzi yoroshe birimo ku muntu mutoza ndagatwaye Amerika aya muryango wundi nawe baramwangiriza cyane cyane ibintu byerekeye Abashinwa yerekeye la collision entre le parti démocrate et le PCC qui est un film de parti chinois nibwo bakamwangiriza n'ibindi byerekeye yitwa Mitsura iri muri Ukraine aho rero hakaba harimo son fils Hansen donc ibintu bintu byandikwa yabwiye n'ibintu bisoma kandi umuntu wese ashobora kubonera akagironga hanyuma basabwe yuko ibyo birimo n'ibintu byatera ingwano ibihugu bimwe bimwe kugira ngo basore ku ngukundu bagura abana donc bamwe izo dosiye rugande dosiye dore pedofili ikomeye cyane iri demokratiquement abantu bose bo nibo mondial irimo l'histoire des tunnels l'autour des villes izingiya mwarakinse sinzi ko babyandikiye iwanyu mugabo ino hariyo abantu batandukanye namwe tukabisoma alors urumva nk'amakosa nagirizanya harimo nyinshi zibanza zivuga ngo tutambe demage yuko abakuru bitoza gutwara Amerika bashobora kwiza kuri izo no kwagirizanya ibintu nk'ibyo Et puis, on a fait un peu de preuves. Vous savez, on a publié même aussi qu'il y a plus de 180 000 activistes qui sont déjà acheminés chez les préfets de l'Irlande. Il y a des enquêtes, il y a des enquêtes, il y a des enquêtes, il y a des pédophilies, il y a des malversations financières, il y a des milliers de gens de l'Irlande. Quand il y a des enquêtes, il y a des enquêtes, il y a des preuves. Mais j'ai l'air, vous connaissez les mouvements. De toute façon, no kwitiyo se baradikoma bakanyi nico nibaza rero no zo tuba wese kaza kabone ashize ibintu byo kwamagiriza cyose na kazi mfiyete tonyi kuko izuri hari kandi bumva n'anywe bose bikire azabafite bedeki arishira ku isukuruma kavuga ati bindira ine bindiri se prezidenti n'ibindi kandi igama tria hejo baravuga bati iyo izovuzigwaye asigara ubwatsi bwo bwaonera bo bagirwa nyare hejo kuko nibaza yuko se tiria ujurubu il faut absolument niko jemine ou bien babishira hamwe na kavuga amakosa bagahanwa kaho biragoye kandi bisazi dupati ekonomiste shinwa na rapatite biragoye gushirana n'ibitanga ugaruke kuba korero yaravuze ati ntakiboye ehonserazwe mu ntakiboye ngo amateri ari ngo daye ngo amakingo ngo nibaheza guharwa ngo kukibye mu nyakambro idayere mu byose bizajya kuri Biden Je suis un peu plus de temps. Ereze madayere kirundi nikuraba ko kugereza kubona ibintu ngene bimeze kuko n'ukuri ibintu ndibisanzwe kandi ndi umugenzi directeur uneza ndibisa yoki neza tukumene na tufata ibintu neza wemere yuko bavuka bazoja kuyigana ngabo bate kuyigana bangana hanyuma batoye uza gutwara
murakoze Leonce Hakizimana icuka kibi cyaranze ibihe byo kwiyamamaza nkuko umushyanahe ndibwasi asinamira abivuze mu kivuga ko iki cyo cuka kirashaka kugira ingaruka mbi kuri demokarasi muri Amerika.
Si byiza y'abantu bameze nk'abashaka gusubiranamo byerekeye amatora mugabo urabye la politiki amerika nuko yamimeze ndibuka mu 2000 nawe nyine byamugendeye gutyo ntibyari bisa neza na gatoyi urabona yuko abantu prima bashatse gucanamo bose mugabo uko iminsi ihera tumaze gutoroba perezida uko iminsi ihera niko duheza tukasubira tukabona yuko ubuzima bubandanya mugabo sinavuga ko ari byiza biriko tubira bo buku ariko nibaza gikuru nuko mu nyuma abantu bamaze gushobora kubandanya ubuzima bwabo watwaye nawe nyine agatangura kwerekana yuko ari atwara abanyamerika bose adatwara bamushigikiye gusa ubuzima rwaruza kubandanya na cyane cyane byose mu gihe umuntu abazi yuko yabo watsinze yabo watsinzwe akamenya yuko amategeko ahari bwirakurikizwe njyewe nibaza ko icyo ari cyo gikuru hamwe isigaye si byiza mu nyirarwaye ntoyi kubona abantu bamwe batangura kuvuga yuko bamwe bibye abandi bibwe si byiza mugabo tunabaza kuyoba ikintu kivuga yuko amerika ubuzima bushaka bumera nk'uwagatoya n'ibintu biba muri politiki amerikane mu kahise byarabaye birabaye kandi bizobandanya bibane ngira niyo demokarasi yo muri amerika itandukanye n'ibindi bihugu uko ahandi usanga umengo umwe amaze kuvuga ko atsinze rimwe rimwe hajyamo ingufu nta na kimwe avuga ino umuntu aravuga ibyo ashaka byose akanatukana mugabo mu nyuma byose byaheze araheza agakurikiza amategeko ahamara kuriza n'abatsinze
John Ndayizeye icuka kibi reka impari zihari mu gihe zerekeye amatora mwebwe mu zivuga ku iki ingaruka zazo zabarize
ingaruka zabyo ziribonekeza nta wurinda kubirondeze kure kuko nk'ubu turiko turasubiza amaso inyuma President Donald Trump na Joe Biden bahanganye baragiritsanye ikintu gikomeye cyane rwose nk'ubu nk'akarorero Joe Biden yagirije perezida yuko atashize ububasha bwo gukingira abanyagihugu kuri coronavirus yirikiratikiza inganda hano muri iki gihugu icyo ni ikintu gihambaye cyane ikigira kabiri kandi gishobora kuzana icuka kibi nuko President Donald Trump kandi nawe nyene mu bisanzwe jewe novuga yuko usinzi murantunga sindi umu politike sindi n'uri muri politike nta naho duhuriye ko jende umusivira asanzwe
w'umunyagihugu asanzwe ntora mu bandi na nta nyungu nimwe mfise yo gutorera hejuru mu byubahiro bikomeye jewe ndimo ariko nkuko niko ndabivuga ubu aho icuka kibi gishobora guturuka kandi ari naho hari bibazo na Amerika ikeneye kwiyumvira ngiki nuko muri kahise kumu prezida wacu yariko arashikiriza ingingo ni najo Joe Biden ariko ndiko mvuga ibyo mbona mu makuru si jewe ndiko ndabivuga urabona yuko yari karavuga bibonekana amwagiriza yuko atiyumvira imbere y'ugusohora ijambo nyamukuru ry'icashatse kuvuga ni ukuvuga vugiraho icyo ni ikintu cya mbere gishobora kuzana icuka kibi ikigira kabiri ni uko muri Amerika tutunzwe n'abantu bava hanze muri kahise abantu numvise harimo profeseri ndibaza yoba yarize historia yo hanze arazi kahise k'iki gihugu itunzwe n'imvamahanga mugabo Joe Biden avuga yuko President Trump atitaho abimukira icyo ni kindi kigira kabiri gishobora kuzana icuka kibi ari nacyo gituma nuno munsi nipfanye n'ibiheruka kuba kandi kiri hagufi turabira hagufi murabona yuko abirabure tuvuge nk'uriya yiciwe muri Minnesota bityo bintu byarashwashwabuye abanyamerika cyane rwose icyo nacyo nyine kiri mu kindi kigira gatatu gishobora kuzana imvururu z'igihugu ibyo byose n'ibintu bishobora kupfamo imbarutso yo kuzana ibintu by'imvururu muri iki gihugu muri aya matora
yego me professor Harald Gracias nkinamira hari ibintu mwashikirije mu mvuga cyane cyane ibiri ku byabangaha muri Amerika nkuko twabivuze n'amatora n'ubwa mbere habaye amatora ameze gutya usanga nkuko mwabivuze igihe cyo kwiyamamaza kirangwa n'amajambo akarishe abanyapolitiki bariko barahiganwa bagiranya eka uruhagara ruhagaze ku ndyane z'amoko n'icyo kiza cya corona ariko muri iki gihe kandi ubirabira hanze ibyo n'ibintu imari mu matora n'ibintu bitari bimenyerewe muri Amerika ishusho biha Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'irihe mu gihe
reka ni kuri tuvuge ibintu kuri abandi baba bakitse n'inda kurwara Trump yarwaye n'abantu batize ngo yari amaze pandemi tuzi ko yakisabye ko ari pandemi ndetse tuno mbona n'akisabye pa komita donko la pandemi yarwaye acha agenda muri hospitali ministeri yamaze katuje agaruka kana buga ko yakize ko hari umuti ushobora kuyivura kana bivuga sante de parti d'ailleurs de parti d'une principal muri kampanye ye ku muti uhari bon ibyo bigaruka ko ibyavuye Wuhan mu Bushinwa ni le propriete de laboratoire na le propriete de brevet n'abandi bizose murabi bimara kumvise byarangiye kandi ishyo baragize ibyo mubwiye tuvuga ndahandi nuko icuka kimwe tebwa na rusiki iri kumwe wese adefanda ikintu peut-être que des intérêts biba mushyigikiye ariko ugasanga bamwe baracana iruhande ukuri kuko iruhande ukuri nize rero babaza n'abantu bashobora kwinjira ati mbere mu mbwiye afite n'iki nona iriya kibazo kiri twe dufite basikire ritandamu gihari ujumbi nkunda ashobora kuvuga ati iki kintu uyu muntu ndamutora kubera selma ari umudemokrati bakavuga ati umudemokrati nawe umutora ari mu makosa yasaza amakosa ya nayo nayo bakamuca hirya ntibyaje kuvuga ekute iyo twita une histoire l'histoire des grands patrons du ministère cyamaze pasimene autour de New York à Cedar Club d'idée et tunnel et à l'intérieur de New York à l'invite à mon pizza gate je ne sais pas si vous avez fait ça veut dire que ça veut dire pizza gate il y a les donc au niveau de New York. Tout ça, ce sont des trucs, je dirais déjà, en fait, dans la presse internationale, dans les bougas du Téléphone à Mazinaïla. Les joueurs, bien sûr, nous, les choses à Vamia, quand ils viennent quoi, n'ont pas de vannes à la chose. Et tout ça, mis à part. Maintenant, on va dire quoi, qu'est-ce qui a poussé les deux à rassembler des centaines d'avocats, comme on va dire qu'on va défendre. Ce qui a fait une preuve quelque part, pour tous les deux, on a donné vista au monde. arya ikindi ko nditoza muri akagira ankore izo cyisanze avuka undagira ngo deze cyisanze nganda bakandi bwo kuza kumuburanira tagire ibyo by'amategeko nabonyere ndi bagize igihe kandi cyo cyo ikindi cyo gutisha cyo kwiye eta mvuga rero ibyo bivuyeho yuko l'Amerika ije kubiza n'ekitambo
mushi na Helence na Hakizimana icyo kibazo ni ikibazo cy'ukuntu muri leta zo muri Amerika ariko haraboneka ibibazo nka bimwe twari tuzi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho twavuga impari zijyanye n'amatora eka abategetsi bashamiranira cyane rwose ku bwanyu ingaruka z'ibyo bintu ni izihe ibyo bintu byoterwa umuti gute
ubona gutyo uranze imyaka iki kingana cyose gihedwe n'ikiturimo Amerika kuvaho yamye babamye bashwana mu byereke bageze amatora ni ibintu byameze aho nta kintu gishasha kihari igishasha kihari urabye kumbe ubwa mbere ni uko dufite tekinoloji dufasha yuko tubishyira ahabona icya kabiri ni uko urabye turimo byamuuno munsi ni uko ubona ko Trump aheza akabiduza hejuru kurusha naye ahandi iyo turabiye imyaka izo yose ko habaye amatora amye induru za miziba na cyane cyane iyo hageze amatora yegeranye cyane amubona yuko uwutsinda n'uwutsindwa begeranye rwose ubona ko ngira amajwi batandukanye aza kuba make cyane byaraba kandi bizabandanya biba umugabo ishyiza cyabyo ni icya mbere cyerekana yuko demokarasi iriko irakora niko ndabibona icya kabiri n'igihe byaba haheze umwe utsinzwe amaze kwemera ko yatsinzwe uwutsinzwe aca yishyira abantu hamwe akabereka abandi batwara bose hama demokarasi ikabandara nibaza ko nuba ariko bizoheza bikamera Trump niyatsinda azaguma gutwara uko yatwara atwarira hejuru akora ibyo yakora uko yabikora ntakibazo kazahindura na kimwe Biden atsinze nibaza ko azogerageza mu majambo kumena nk'uwamba abantu bamwe bari basanzwe bacagumuka akagerageza yuko abereka ko batwara bose mugabo urabye overall nyine bizose ibintu byose arabigenda sinibaza yuko Amerika izohinduka ikabura demokarasi yari ifite n'abantu babifise nibaza ko barabivuga mugabo rimwe biterwa n'uko umuntu ibyo turi kuzigira abantu bose barafite ubwoba barashambiye babona Amerika n'ubugesera aba ya soko bimeze kandi icyo bivako nuko hari inzego zitomoye zifite amategeko inzego imwe imwe iramenyesha ikora ingene zifite amategeko umupolitisi yazi agaterwamo mu nyuma akamenya yuko aheza agataha akaza mu cyumba ciwe agakuriza amategeko nk'uko nk'abandi bose
ku bwanyu mweho John Ndayizeye
John Ndayizeye yuko kandidatoro kuko twavuze yuko ngabo iki gihugu cy'amategeko ifu ko amategeko akurikije kandi ko nakubwira mbe antifa muri azi cyane cyo ngaho muri azi antifa bivuze kwitwa
ego me hariho n'indi mirwi yindi se n'andi mazina atandukanye hariho Proud Boys n'imirwi ego
se ndi group de hob icyo ngomba kuvuga ni iki nuko amategeko hari kandi kwandika ni mundu ya n'ibyo cyangwa yasinzwe ifo yuko ibibi yakoze abyishyura ngomba kuvuga ngo tumye kurwana niba mugihe gitsinze ibibi nakoze ndirikije kuvugwa sitana afitire umugeze bwana nibyo nakunze kuvuga niba mfite amakosa bose elefanti gorma epiyango urabona jesi umuntu yavuga ati buri muri demokarasi ku maso dufite uwe fizo ndarezenishe anamudusobatanyirize bita abana bafite uburere chez les républicains c'est pareil il n'y a plus de personnes en forme aujourd'hui et vous allez en dire qu'il y a des vieux charismes ya Trump la voix pas sympathique parce qu'il réagit le coup agira amariation médiale directive byose oh déjà peut-être avant de la présidente chane para kunda réaction médiale des réactions spontanées des canards avec la transparence alors tout ce que je veux dire c'est que pour un monde pour Trump ou pour Biden ni bazi yuko amakosa niba ari igihe igihugu gikomeye ivuga cyerekana ko uwagize amakosa abizo anwa akamucira urubanza ese cyane ko bose bahari bavuga ati naka yakoze naka bavuga ati jeje preze n'otra preze jeje preze siriya jeje preze por kwa nos palenete ajya shira kar hai mabandu atsinda cyangwa atsindwa akishura kanene kagiri mu ntambwe zatibinje nibyo bakunze nibyo
yego
nakwari c'est un bon exemple arapiye gutanga niveau de vitamine
yego leka ijambo rya nyuma turi umusiana he John ndayizeye cyane cyane kubyerekeye ibintu biri kubyashika benshi bavuga ko hari ibintu byahora biba igihe cy'amatora mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere abo bakaba ari amajambo akarishe hakaba hariho amajambo yo gutwara yo kwitwara cyangwa guhakana ibiriko birava amatora John ingaruka y'ibyo bintu ni mu kanya gato
yewe n'ukuri ndavuga ati n'ibihugu byo muri Afurika byari bikeneye gufatira akarorero kuri iki gihugu kuko mwirikiranye ingene byatanguye mu miyamamazo ya hagati ya Donald Trump na Joe Biden ni bintu ubu turiko turavugana aba hariko amabombe amasoro abanyagihugu bariko barahunga bariko barakirane bipfanye ni imvugo bakoresheje mu guhangana nabo ariko ngaha murabona yuko hari amahoro haratekanye nokubwira yuko ndi batakwa ta state nimwe ndumva nawe mumenyesha makuru uri Washington ndaziko ngirango atahantu uba urumva yuko araho bari kubarashira nako insoro zipuka n'ahantu hatekanye akanakarorero wege abafrika twari dukwiye gukwirikiza kuko katwigisha byinshi twa dukwiye kumenya yuko abanyagihugu aribo bafise ipora yo kutwara igihugu atari uwiyamamaza ngo atware igihugu kuko n'uwiyamamaza ngo atware igihugu yiyamamaza kugira ngo aronke intebe yo kuba umukuru w'igihugu ababihawe n'umunyagihugu rero je icyo ndiko ndika uno munsi ni ibintu bikomeye kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana ibintu bya politike kandi bimba n'ingufu gukurikirana abantu baza bavuga ati twege turiko turiyamamaza mugabo ata bintu bazana ni wumva umuntu abyigiraho nyine rero je kuri ibi icyo novuga ko kuri ibi byose je novuga ati reka turindire abanyagihugu nibo bafise uburenganzira bwo kuvuga ati twe twatoye uyu uzotorwa nawe niwe tuzotwarwa nawe je nta kindi norenza ko kandi nico murakoze
kajambo kanyuma kuri umwe kuri aya matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho tutarabona uwatsinze amatora iminsi ibiri igiye kurengana Professor Deogracias Ntamina
yego murakoze yewe vrema nibaza ko kajambo kanyuma novuga nzana natumye bavuga yuko umuperezida wese yatowe na Iowa ariwe yatariwe yatsinze mukandida wese yatuwe na hayo ayo yatsinze zo puimi nyesta soasankasi juste apres la mort de Kennedy urazi ko cette histoire de Kennedy isanzwe ihari baravuga nmeyo son fils mu yamusariwa bagiye kumuhamba basiko yapfuye atatsinze ivyo vyose bintu bivugwa mugabo ntaraboneka ngo yizekane ngo mbwirinde ahita kwari watwara Kianon zamaze kwiyumva
sema
ku Kianon irimo ibintu yego hanyuma rero ikintu navuga ni uko ubundi la conclusion de cette bataille électorale ikwiye kuba pizible iba pizible vupi iba pizible kuko bose bokumva ko uwuriho yakoze amakosa ashobora kwishyura ibyo yakoze donc la justice ikabaho au niveau des États-Unis kuko sino sasere antre mure deza. Ampire exam, baha firmaru monde, aliko tufaitu ziko, aliko tuza kukura, ibichi, ibichi igwa. Ito vyo sereno vihari, ikesu tuonora ukazi vira mutuibuge, tukina muri kongrizio. Nenye aziku mundezo togwa na Iowa, ashwara kubariwe azo singa matoa, or ide klerike Iowa, Trump la deja ramborse. Donc c'est peut-être para ma conclusione.
Ego me mushana he Leons kizimana akashambo kanyuma mu kanya gato.
Ya no vuga icyo no hereza ko no ko ah demokrasi yo muri Amerika ya cyabanda. Ora neza mu kwerwa ni bisanzwe yuko yabantu bari kwarashwana mu batarabona watsinze neza abantu bagira ubwoba bakabaza kumwe
inzondo yatsinzwe mugabo munyuma byose byaheze amategeko ya Amerika azokurikizwa batore neza amajuyo atogwe hanyuma watsinze ndazi yuko azokemera ko yatsinzwe watsinzwe nawe nyine neko yatsinzwe ndibanza yuko atangorane vrema mu minsi ntabwo turayendiye ko tumenye watsinzwe wari kandi ko ndazi ko tuzabimenya mu minsi
itatu. John Ndayizeye kajambo kanyuma
sewe no notekerera akakanuke kuba kurikirana ya matora na matora akomeye kandi ndiko ndakurikirana no munsi na yagereranije namwe yo kuri Obama ike yari kari ya mamaza no vuga ati muri muncama kashushe nkayo kuko nabantu benshi bayahanze amaso rero no bonera kagohe kubanyagihugu bari muri Afrika bari ko yarorera nabari ngaha babarundi abafrika bose barindire ikipa mu matora mugabo nibakurikirane ibihuha bisigaye twigireho kandi no gukurikirana ingene natwe muri Afrika amatora yokurikiranwa canke yateguwe nkuko ngaha ariko arategura iki icanyuma kiyafundikira nuko ngaha iyaba atarantu ari amategeko ubu abari ingwano ibirikiraba n'imbere y'amatora hagati bikavangatirana ukasanga ningorane zahabaye. Murakoze
John Ndayizeye, murakoze cyane rwose ku kanya mwatuye ngo mvugane n'iyo ijwi rya Amerika. Ndabashimiye namwe nge gracias se nkinahamira.
Bye dawa na John nawe wewe.
Murakoze cyane rwose. Murakoze cyane rwose nawe mushya ntahe Leonce Hakizimana ndagushimiye. Turashimiye n'abanyuwanyu ba bose radio ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro mungire amahoro n'umugoroba mwiza.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 nayo kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9 Radio ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Safisha barabara